radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti banywanyi bwakeye ni Thomas Kamilindi ubasuhuza. Ikaze kuri radio yanyu tudatinze kandi duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi. Mwayateguriwe kandi murayagezwaho na Aloise Bigirimana.
Mwaramutse Thomas ndamutse n'abaduteze amatwi muraka kanya yahere mu yavugwa muri Afrika. Intumwa idasanzwe ya ONU muri Centrafrika yagiriza abajeje umutekano bice gihugu hamwe n'abarusiya bafatanije ko bakora ibyaha bihungabanya agateka ka zina muntu. Mankel Ndiaye yabwiye akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ko guhohotera uburenganzira bwa muntu hamwe no kurenga ku mategeko mpuzamakungu akingira ikiremwa muntu biriko birakogwa n'abasirikare ba Centrafrika hamwe n'izindi nteko zirimo abacangiro b'abarusiya. Hambavu yo kuba bafiseyo abacangiro b'abasirikare, abarusiya nibo kandi bajejwe gucungera umutekano wa perezida Faustin Archange Touadera kandi n'umuhanuzi ajejwe iby'umutekano mu gihugu Valery Zakharov no mu Rusiya. Muri Ethiopia abantu baharurwa mu macumi barishwe n'igitero cy'indege ku munsi wa kabiri mu gisagara cya Tagongo mu ntara ya Tigray, nkuko ibimenyeshamakuru bivuga ko byabibwiwe n'ababyiboneye. Ababibonye bavuze ko indege yakoroye bombe mu isoko ryo mu mihana y'abanyagihugu mu gihe cy'isaha indwi z'umuhingamo mu masaha yo muri ako karere. Abategetsi bo mu gisata cy'amagara y'abantu muri ako karere bavuze ko abantu 43 bapfuye, abandi baharurwa mu macumi barakomereka. Bavuze kandi ko abasirikare ba Ethiopia bazibiza rusehabaniha kugira ntizishike ahabereye iryo bara. Itorokanzo ry'amakuru ry'Abongereza Reuters ryavuze ko umuvugizi w'igisirikare cya Ethiopia Colonel Jetnet Adane ateme cyangwa ngo ahakane icyo gitero. Umunsi wa kabiri abanyagihugu bavuze ko imirwano mishasha yadutse mu minsi iheze mu buraruko bw'umugwa mukuru wa Tigray Mekele. Miyavugwa mu makungu mu gihe abasirikare ba Leta Zunze za Amerika bariko barava muri Afghanistani, leta ya perezida Biden iriko iraremerwa n'abayisaba gukurayo n'abanyafuganistani babafashije mu bikorwa bya gisirikare cyane cyane mu gusobanurira mu ndimi abasirikare ba Amerika. Umugwi ugizwe n'abashingamateka b'abademokrate hamwe n'abarepublikane bariko basaba perezidansi ya Amerika gutwara abo banyafuganistani bafashije mu kibanza gitekanye nko mu izinga rya Guam riri mu ibahari Pacifique. Iri zinga ryegukira Amerika kandi n'iryo ryashyizwemo abakozi nk'abo bafashije Amerika mu ntambara ya kabiri y'isi. Ariko umuvugizi wa perezidansi ya Amerika Jennifer Psaki yavuze ejo ku munsi wa gatatu ko leta ya Biden iriko irihutisha porogaramu idasanzwe ya viza kuri abo bafashije Amerika no gutororokanya mu buryo bw'amafaranga yo guherekeza icyo gikorwa cyo kubafasha. Icyegera cya perezida muri Leta Zunze za Amerika Kamala Harris ategekanya kuzogendera urubibe Amerika ihana na Mexique ejo ni mu twigoro two guhagarika ubwinshi bw'abimukira binjira muri Amerika baciye ku butaka. Ibiro vyiwe byatangaje ejo ku wa gatatu ko azoherekezwa n'umushikiranganji w'umutekano mu gihugu hagati Alejandro Mayorkas. Kamala Harris yaragendeye ibihugu byo muri Amerika yo mu bumanuko, Guatemala na Mexique mu ntango z'uku kwezi, aho yihanikirije abimukira bava muri ibyo bihugu kudatumbera bongera kugana muri Amerika. Ariko ntibyabujije ibihumbi by'abava muri ibyo bihugu bibiri gufata izo ngendo ndende zigana muri Amerika.
Aloise Bigirimana, urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho. Inshuti zacu mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mudukurikire no kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA radio yacu. Mu Rwanda abakora akazi ka taxi moto irubavu barinubira ibiciro bihanitse by'ubwishingizi.
Kumunsi nakuye mu essence nakuye mu bega depasse zose abaye menshi ntashobora kurenga 2500. Ngaho kuba kubiri 2500 ukube n'iminsi 30 y'ukwezi urumva ari amafaranga angahe? Nkaba nzabazwa 166,726 na 2020 dusanga nta muntu ashobora kuzishyura iyo assurance y'ayo mafaranga.
Uyu ni umwe mu batwara abagenzi bishyura ku mapikipiki irubavu. Mu Rwanda kandi Nsabimana Calixte uregwa ibyaha by'iterabwoba ashobora gufungwa burundu arasaba urukiko guca inkoni zamba. Izi ni ingingo z'ingenzi amakuru arambuye mu kanya gato cyane. Ntimujye kure, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Amakuru y'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda. Nsabimana Calixte uzwi ku izina rya Sankara arasaba urukiko rukuru rurimo buramuburanisha kuzaca inkoni zamba ku bihano yasabiwe n'ubushinjacyaha birimo gufungwa burundu. Asumta Kaboyi yaduteguriye iyi nkuru.
Mu iburanisha ryo kuri uyu wa gatatu, urukiko rukuru mu rugereko ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imbibi rwahaye umwanya baregwa kugira ngo bagire icyo bavuga ku bihano basabiwe n'ubushinjacyaha ndetse n'indishyi zasabwe n'abagizweho ingaruka n'ibitero by'umutwe wa FLN urwanya ubutegetsi buriho mu Rwanda. Mu bari ku isonga harimo Nsabimana Calixte, ubushinjacyaha bwasabiwe gufungwa imyaka 25. Asobanura ku byavuzwe n'ubushinjacyaha ko yemeye ibyaha aregwa, ariko hakaba hari bimwe atemera birimo kurema umutwe w'ingabo zitemewe n'icyaha cy'iterabwoba ku nyungu za politiki. Bwana Nsabimana yabwiye urukiko ko atemera icyaha cyo gushinga umutwe w'ingabo wa FLN. Yifashishije ikiganiro Lieutenant General Hamada Habimana yagiranye na chaîne ya YouTube ya Radio Ubwiyunge ya CNLD, aho agaragaza ko umutwe w'abarwanyi wa FLN utashinzwe na MLCD kuko washinzwe MLCD y'umunyapolitike Paul Rusesabagina itaravuka. Yakomeje asobanura urukiko ko yinjiye muri FLN ariko ko atigeze agira uruhare rwo kuyishinga kuko yari isanzwe iriho. Nsabimana yagarutse cyane ku cyo yise guhindura inyito z'icyaha aregwa n'ubushinjacyaha birimo n'icyaha cy'ubwicanyi, aho yavuze ko ubwicanyi aregwa bwakozwe n'abasirikare ba FLN yemera uruhare rwe nk'umufatanyabikorwa kuko yari umuvugizi wa FLN ndetse akaba na vice president wa MLCD. Yabwiye urukiko ko ubushinjacyaha bwamufashe nka gatozi kuri iki cyaha kandi we atarigeze agira umuturage yica. Wunganira Sankara Maitre Moise Nkundabarashi yasobanuye ko umuntu atandirwa icyaha cyabereye aho atarari mu gihe cyabaga. Yasobanuye ko ubwicanyi bwakorewe muri Nyaruguru bwabaye uwo yunganira ari mu birwa bya Komore nk'uko byavuzwe n'ubushinjacyaha ko ariho bwamukuye. Ikibazo kindi kizasabwe zibarirwa muri miliyari 2. Wunganira Nsabimana yabwiye urukiko ko hari ibirego byatanzwe n'abaregera indishyi bimwe bidakwiye kwakirwa kuko ba nyirabyo batatanze amagarama. Umunyamategeko Nkundabarashi yavuze ko ibyasobanuwe n'ababunganira ko ari abakene batabona amafaranga y'amagarama ko byagomba gutangirwa ibimenyetso. Uyu mwunganizi wa Nsabimana yongeyeho ko ibyo abaregera indishyi basaba batabashije kubitangira ibimenyetso usibye kugaragaza urutonde rw'ibyo babuze. Akumvikanisha ko bagombaga kugaragariza urukiko ibimenyetso byerekana ko ibyo babuze byari ibyabo koko. Maitre Nkundabarashi Moise wunganira Nsabimana Calixte yasabye urukiko ko rwazahanisha umukiriya we igifungo kiri hagati y'imyaka 5 n'10. Nsabimana Calixte asoza yabwiye urukiko ko yongera gusaba imbabazi abanyarwanda abagizwe ingaruka n'ibitero binyuranye bya FLN ndetse n'umukuru w'igihugu. Yabwiye urukiko ko ubuzima bwe buri mu biganza byarwo, arusaba kuzaca inkoni zamba ubwo bazaba bamukatira. Undi wagize icyo avuga ku bihano yasabiwe n'ubushinjacyaha ni Herman Nsengimana wasabiwe gufungwa imyaka 20. We yasabye urukiko kutemera ubusabe bw'ubushinjacyaha. Urubanza ruzakomeza kuri uyu wa 4. Abaregwa bandi bakomeza gutanga ibisobanuro ku bihano basabiwe n'ubushinjacyaha. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta urakoze noneho tujye mu Burundi naho mu rwego rw'ubucamanza. Nkuko mubizi urukiko rw'ubujurire rwagabanyirije cyane imirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu Germain Rukuki igihano cyo gufungwa cy'imyaka 32 rugikira ku mwaka umwe gusa. Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana ukorera mu biro by'Ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza yabajije avoka wa Germain Rukuki Maître Ildefonse Chongera uko yakiriye icyemezo cy'urukiko rw'ubujurire.
Kwemeka nkasa ndamufasha kuburana twese turagerewe n'ibyo ngingo ego twarindiye yuko umwanya n'umwanya ashobora kusohoka kibohera turaryohewe mu majambo make.
None kuba kiriya icyaha icyo gushaka kwigomeka ku butegetsi icyagumyeho cyo byo mwabyakiriye mute?
Bon twebwe turaba nta byemezo batanze abari bamushengeje twebwe tuvuga tuti kumbure twe turaba mu bitahanini turaba igihano bamuciriye icyo cyaha nacyo naho kita atabyemezo bagitangiye twe turashima ingingo sentare yafashe.
None ko yari amaze imyaka 4 muri gereza akaba yakatiwe umwaka umwe n'ihazabu 50,000 by'amafaranga y'amarundi azafungurwa ryari?
Bon twebwe turinjiye ko amenyesha iyo ngingo turibaza yuko kuko yafunzwe nk'uko bivuze afunzwe igihe kirekire turaza icyo bamukatiye turibaza yuko Mateo uko abivuga icyo baraba igihe yari amaze igihe igihano yarose aciye adonka urubanza rucitse hari igihano gito ugereranije n'icyari amaze afunzwe aho baca bamurekura turizeye ko baduca bamurekura rero niyo yamenyeshwa urubanza ariko turabe yuko mushikiriza amazi udashobora kunguruza iyo ngingo.
Maître Ildefonse Chongera ndagushimiye cyane kubw'aka kanya wahaye Ijwi rya Amerika.
Venuste Nshimiyimana yavuganaga na Maître Ildefonse Chongera avoka wa Germain Rukuki impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu mu Burundi.
Banyuranye Ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero +255411 2116 69. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri +254 2 5 3 2 9 4. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri +351 9 9 5 8 5. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumvira.
Tukiri mu Burundi bamwe mu baturage bahungutse bava mu Rwanda baba muri komine Busoni mu ntara ya Kirundo bavuga ko babanye neza n'abaturanyi babo ariko bavuga nanone ko bafite ikibazo cy'amacumbi kubera ko basanga ingo zabo zarasenyutse cyangwa zarafashwe n'abandi. Ni inkuru ya radio Ijwi rya Amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi turayigezwaho na mugenzi wacu Desire Hatungimana ukorera i Kigali mu Rwanda.
Umutumba wa Burara ni umwe mu mitumba ya zone Gatare ya komine Busoni mu ntara ya Kirundo turi mu buraruko bw'u Burundi yakiriye abaherutse guhunguka bavuye mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Bamwe mu bayaze n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika bavuga ko umubano wifashe neza hagati yabo n'abari basigaye kuri uwo mutumba kuva mu mwaka 2015 bavuga ariko ko bafise ikibazo cy'uburaro kuko bumwe bwarasambutse ubundi bufatwa nabi n'abasigaye ku mitumba.
Cenarese akazi nari nubatse mugabo amabati yose yaratubaguritse kubera umuntu yaciye akiha ntanamuhaye yaciye ayicanamo nasize kuhafaca ayicanamo ubu naho imvura yugwa yamusangamo
cewe ndaragiye nawe aca ayizamo ariko acaza gutungiramo ingurube atungiramo inkoko atungiramo inkwavu.
Abasangwa bo ku mutumba Burara bavuga ko bakiranye igishyika bene wabo baherutse guhunguka abayazi n'abakunzi b'ijuru rya Amerika nabo nyene baremeza ko umubano hagati yabo ari mwiza.
Abaratu nyine bahungutse kabakira turabafasha kubaka niko twari mu mugambi wo kubafasha kugera rwacu ngacuka turagenda ngo tugasangira tukicara ku ibare tugasangira tugahana nk'uko twaduhana nyine tubana nyine batarahunga umubano wifashe neza ngaha mu busirasi ntawe ni ubuyuni twese nyine turasangira kuko nyine twamye dusangira nyine batarahunga.
Abaherutse guhunguka ku mutumba Burara wa zone Gatare komine Busoni bafise ubwoba ko hamwe imvura yotasura batarasanura izabo bavuga ko bitazoborohera basaba gufashishwa ibisakazo abasangwa nabo bakabafasha kubaka ibigega. Aba ni bamwe mu bahungutse bayaze n'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Njye nk'umuryango wanjye ikibazo afise ni turiyumvira yuko twokibiti tugashinga inzu tukubaka inzu yacu ariko cya twiyumvira aho twakora ibintu byo gusakaja nyine bikaca biza ikibazo.
Ubwo hari abantu baje kutubaza ngira ngo boba ari bagenzi banyu kugira bazotuvugira imbere turababwiye ko byinshi nta n'amazu bagira iho basize amazu ni ubusizi nta mazu bagira.
Mu ntwaro mu ntara ya Kirundo iri mu buraruko bw'u Burundi baremeza ko umubano uri hagati y'abahunguka n'abasangwa ari mwiza cyane. Musitanteri wa komine Busoni imwe mu makomine agize iyo ntara yakira abahunguka ku bwinshi yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika bishikiye ku mutumba Burara ko atari by'imbeshere uburaro bwabo bahungutse atako bwifashe.
Nivyo uravye nk'umuntu aba amaze iminsi atari muhira nk'uburabona abariko baraza bariko bashikira aho bahora babaye mugabo urazi ko nk'amazu bamwe basanga yarabomotse n'abantu bashitse ntibarimye umva ubuzima buca bugora gutangura. Nivyo tuguma duhimiriza abandi basanze kugira babe bari kumwe mu kurumva ko uko bigenda kose ubuzima buguma bugorana ku muntu aje inzu ye ugasanga yarasambutse ugasanga ntiyarimye umva ko baca batangura ubuzima bushaje.
Musitanteri wa komine Busoni arahumuriza abariko barahunguka ko ibibazo bafise bizogenda bitorega umuti buke buke asaba abarongoye baba abasangwa canke abahunguka gushira urukundo imbere.
Twikumwe twese birashoboka tugumana ko nk'abavukana naho bahunze igihugu baragarutse n'abavukanyi tuguma dufashanya ni nk'uko ushobora gusanga n'ubundi yasigaye ngaha ushobora gusanga afise ingorane y'iniriya tugumana ko kugira dufashanye ingorane zozo ntizobura. Hariho abazi bakatubwira twebwe turabona ko mu vyo badutekeye turashobora kuronka shitingi ni muturose ibiti tukagerageza tukaraba ahantu hari ibiti kugira ari bishoboka tukahimiriza batware kugira bafashe gusanura aho baba barabaye. Ni ikibazo gikomeye mugabo tugumiza kugira turabe ko dushobora kugerageza kugitorera umuti.
Ishyirahamwe HCR gitaho impunzi ku isi rimenyesha ko intara ziri mu buraruko bw'u Burundi arizo Kirundo, Muyinga na Ngozi zimaze kwakira abahunguka bagera ku 2007 mu kiringo cy'amezi atandatu. Icya kabiri cy'abamaze guhunguka muri izo ntara z'uburaruko bavuye mu gihugu cy'u Rwanda nabo mu ntara ya Kirundo nk'uko amakuru abakunzi b'ijwi rya Amerika bakesha abegereye intwaro muri iyo ntara abivuga.
Desire Hatujimana urakoze. Dusubire mu Rwanda. Abamotari batwara abagenzi bishyura bo mu karere ka Rubavu mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda bavuga ko amafaranga y'ubwishingizi bwa moto ari menshi cyane. Barasaba kugabanyirizwa kubera ko muri iki gihe cya virusi ya corona badashobora kwinjiza amafaranga ahagije. Inkuru irambuye tuyibaze mugenzi wacu Jean Baptiste Ndabananiye.
Nishuye hafi 200 iyi muri uyu mwaka ako washize ne nishuye 60 na
ni nk'uyu muvandimwe nane gucyo twese tuvune
bya 190 umwaka ushize wari wishyira ngaho
63,600 gucyo
uri kwishyira assurance yangahe
240.
Abo ni bamwe muri abo bamotari bagaragaje ko amafaranga y'ubwishingizi bwa za moto yikubye inshuro zirenga 2 mu gihe kitakika n'umwaka. Aba bamotari bavuga ko ayo mafaranga akabije kuba menshi.
Harimo intera ndende cyane kandi amikoro y'igihe cya none ari makeya n'imikorere ari mikeya.
Bishyuraga amafaranga 185,000 ubu ngubu bari kutunaniza ngo bari kudusaba amafaranga 200,000 kuri moto iri hejuru y'imyaka 5.
Umwe muri abo bamotari yavuze ko imikorere yabo nk'abamotari yabaye mibi. Abo twegeye nabo barashimangira iyo ngingo bakongera ko abamotari bakwiye kugabanyirizwa amafaranga y'ubwishingizi. Bemeza ko imikorere yabo yabangamiwe bikomeye n'icyorezo cya virusi ya corona kubu noneho byongeye gusubira irudubi bitewe na gahunda yaguma mu karere no kuba bageze mu ngo zabo ku isaha ya saa moya z'ijoro.
Kuma mu karere nyine uko ari no kuguma mu rugo buriya ubu ngubu nanyweye risasi ya 3 maze gukoreramo 2,500
byaranze mu muhanda
kano karere nakubukira rugendo
kaba kagizwe n'abava hirya no hino none ubu naba mu karere gusa amafaranga ntayo
numbra bigira ibihumbi wenda 150
seranse kwaga 632 jibura bakagera nka 70 cyangwa se 80
aba bamotari bavuga kuri bakomeza kwa kubwo bwishingizi bungana gutyo bizarangira akazi kabo gahagaze
ku munsi nakuye mu essence nakuye mu bega depasse zose abaye menshi nashobora kurenga 2500 ngaho kuba ku 2500 ukube n'iminsi 30 y'ukwezi urumva ari amafaranga angahe niba ari 75 injiro mu kwezi nkaba nzabazwa 166,000 na 2020 dusanga nta muntu ashobora kukuzishyura iyo assurance y'ayo mafaranga ni wajya mu muhanda udafite assurance
cyane nange ndi mu bantu bagenda vuba cyane ahubwo basezerera ikimotari kuko niba ukoze akazi nta mumaro kakumarira
abamotari muri rusange batekereza ko ikompanyi y'ubwishingizi Radiant igamije inyungu z'umurengera ku bamotari kuko bavuga ko ari ikompanyi yegukanye isoko ry'abamotari uyu numwe muri bo
Radiant inaho yadutsindiye kwino no kubara kwemeze kudufatisha niko nabyita nkanje kuva ratwara motari myaka 15 sinda kuri manuka bakadushyira ahantu hamwe twese bakashaka kudukama mama furangi niko nabyita kandi nkanje nigengesera manuka mu buryo bwose bushoboka
abamotari barubuvuye nyine bazamuye iki kibazo kuko no mu mwaka ushize abamotari bamwe mu mujyi wa Kigali babwijwe rya Amerika iki kibazo nyamara ariko societe Radiant yatangarije ijwi rya Amerika kuri wa gatatu ko nayo iri guhomba bikabije bitewe no kwishyura abagizwe ingaruka n'impanuka z'abamotari ko ariyo mpamvu andi makompanyi adashishikazwa n'ubwishingizi bwa za moto ko ariyo mpamvu nayo yabuzamuye kandi ko n'ubundi ayo mafaranga y'ubwishingizi akiri make cyane uyu ni Solange Muteteri ushinzwe ibijyanye n'impanuka muri Radiant
n'igiciro twashyizeho ntabwo twavuga ngo kirahagije kugira ngo kibashe kuba twabasha kwishyura impanuka abamotari bakora
nta moto nshashe iri 158
yagombye kugeza ku 300,000 turi kuri 360%
ndivuga ngo ni ibihombo byarabaye umurengera birenga n'urwego rw'100%
yewe rwose ifunga umuntu ku buryo tumwishyura miliyoni 90 miliyoni 40 turabafite abo muri iyi minsi turi kwishyura miliyoni 40, 39, 28.
Muteteri yongeyeho ko kuva mu mwaka wa 2019 kugeza mu kwa kane uyu mwaka iyi sosiyete ifite kuri ubu bwishingizi bwa za moto zirenga 2,026 yagize igihombo cya miliyari 5 zirenga z'amafaranga y'u Rwanda gikomoka ku mpanuka za moto gusa abamotari bo ntibemeranye na Radiant ku byerekeye impanuka kuko bavuga ko mbere bishyuraga amafaranga make kandi n'ubundi impanuka zarabaga mu gihe Radiant ivuga ko impanuka zabaye muri icyo gihe bishyuraga make arizo zakomeje kubereka ko bakwiye kuzamura igiciro cy'ubwishingizi twamenye ko hari abamotari bananiwe kwishyura ubwo bwishingizi bagatwara moto nta bwishingizi abo bazwi ku izina ry'inyeshyamba nubwo tutamenye umubare wabo Jean Baptiste Ndabananiye ijwi rya Amerika irubavu
turabaramukije bakunzi namwe banyoni b'ijwi rya Amerika ntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 0 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda shuti bankwanyi naha aya makuru yo muri aka kanya ahumurije mbashimiye ko mwayakurikiye kandi mbashimiye rwose ko muhitamo ijwi rya Amerika radio yanyu mugira umunsi mwiza umunsi w'amahoro n'ibyishimo murakarama
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Time.